abarengutse kuri uyu wa mbere ni 17 bose bari bakiriye umunyoro wo guherayo 10 muri bo nibo bari bafite abashingwa manza bafasha kuburana mu batari bafite abunganira harimo General Sejone Ndayirukiye afatwa nka nimero ya kabiri y'abagaragaje guhirika ubutegetsi ku magenekezo ya 13 na 14 kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 ahamagawe imbere ya Sentare Ndayirukiye yibukije ko yatwe uburenganzira bwo kugira abashingwa manza bamwunganira niko gusaba ko urubanza rwosamburwa rugasubira kuburanishwa yabwiye Sentare ko abacamanza bakoreye kugitsure kandi ko urubanza rurimo imikenyuro myinshi ya politike kubwiwe ubutungane bwemeye gusubira kuburanisha urubanza rw'abagizwa guhirika ubutegetsi buzoba bwiyambitse umutamana bamwe mu bari barejejwe n'umucamanza wa mbere bahanishijwe gufunga ubuzima bwabo bwose n'umucamanza wa Sentare yiyungururizo muri bo harimo General Prime ngo we n'ubusa yahoze ari cegera c'utwara ingabo z'abasirikare bagwanira hasi Maître Fabien Sega twa mu buburanira atubwira bimwe mu by'abanyororo bahuriza ko mu gusaba ku rubanza rusamburwa
uko mushikiriza amanza atazanye ibyagirizi byerekana yuko abantu yashengeje bakoze ibyaha ariko arabagiritse hanyuma ikindi cagarutse nuko byinshi ibyo bababajije kandi batumye baba komeza umunyororo cyangwa abacira umunyororo uhanitse nuko byinshi ntibari babyumbirijwe ko kabijya byo gusambura amazu by'ukwica ntibari babibajijwe ko muri Sentare cyangwa imbere y'umushikiriza amanza nibyo bamye bagaruka ko mugabo rero izo ni imburano tuzokumviriza ibyo Sentare zo bivuga ko
mukurinda icyo Sentare bivuga ko umushingwa amanza sega twarafite uko yiteguriye kwakira ingingo izofatwa
jewe namavuga yuko uyu muntu akiri ku isi araheza akizigira kandi noneho nitwari kuza imbere y'abacamanza tutizigiye yuko bazoshobora kututunganiriza birashoboka yuko bishika ibyo bazovuga tutabyemeye ibyo nabyo tuzoheza twunguruze co niko ibintu bitegezwa kugenda iyo ni imbere y'umucamanza ubuzi yuko ushobora gutsinda cyangwa ushobora gutsindwa igihe utsinzwe rero utabyemeye uraheze kunguruza
mbega none nahe mahirwe yo kunguruza gisigaye
murabona hari Sentare muri aka karere hariho Sentare yo muri Arusha hariho Sentare bita kuri African des droits de l'homme hariho no mu Burundi haracasigaye revision umuntu arashobora kusaba ministre w'ubutungane babonye yuko ari akantu koshobora gutuma izo manza zose zisubirwamo agaheza akitura ministre abyemeye uraheze kunguruza atabyemeye ukunguruza ahandi
urubanza rw'abagizwa guhirika ubutegetsi rwari rwakiriwe ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka bose bari muri dossier n'abasirikare na police 28 tuetse wa 17 bakiriwe umunyororo wo guherayo barengutse uyu munsi batanu bakiriwe umunyororo w'imyaka 2 aba barashimye ubwo baciriwe ntibunguruje muri gasambura manza abandi batatu bari barekuwe n'umucamanza wa mbere bagasabirwa umunyoro w'ubuzima bwabo bwose n'umucamanza wa kabiri bahunze igihugu imbere y'uko basubira guhagarikwa mu gihe abandi batatu nyene nabo bejejwe muri uru rubanza umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD radio igengarema FM igisirikare n'igipolisi n'abandi bantu bugiti cyabo bari basabye indishi z'akababaro zirenga imyarizi zitandatu z'amarundi uwo mugwi nta na kimwe basavye mu iyungururizo rya gasambura manza eka n'umushikiriza manza wa Repubulika naco yashikirije naho yavyifuje umukuru wa Sentare ntahinyuzwa ari nawe yari umukuru w'intahe yamubwiye ko ataco yigeze yandika ngo ashikirize imbere y'irigenekerezo bisigura ko yashimishijwe n'urwaciwe mu mategeko y'u Burundi ingingo ya Sentare itegerezwa kumenyekana mu kiringo c'ukwezi kumwe eroje uri ka neza gitega ijwi rya Amerika.